Murakumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza mwese abaduteza amatwi, ni Thomas Kamirindo basuhuza ikaze muri aya makuru kandi dore ingingo z'ingenzi zayo. Mu Burundi ishyirahamwe ONLCT Uwe Ton Frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu, iremeza ko mu mwaka ushize w'2022 abana barenga 3,000 bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi. Uyu ni umubyeyi w'Igitega, umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Mu Burundi kandi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura bakoze imyigaragambyo bahagarika akazi. Muri Niger abasirikare bakoze kudeta barimo barata muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse. Aba basirikare bategeka Niger kandi baremeza ko Ubufaransa butegura kubatera. Aya makuru nayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane ntimugikure. Muri Niger abasirikare baherutse gukora kudeta bataye muri yombi abari abaminisitiri babiri n'umuyobozi w'ishyaka ryari ku butegetsi. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger bahagaritse umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, umushikiranganji ajejwe ubutare n'ujejwe ibitoro, Mahamadou Sani Mahamadou, asanzwe ari umuhungu wahoze ari Perezida Issoufou Mahamadou. Umushikiranganji w'intwara yo hagati n'ugutwara abantu n'ibintu n'icegera ciwe baza baratawe mu mvuto. Umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ihagarikwa ry'abo bategetsi ryerekana ingendo y'igitugu yabayoboye abakoze kudeta muri Niger. Wasavye abanyagihugu kuja hamwe bagakingira demokrasi ihagarikwa ryabo bategetsi ryatangajwe umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby ashitse muri Niger kugerageza guhuza abakoze kudeta na leta yatembagajwe. Kudeta muri Niger ikurikiye izakozwe n'abasirikare mu bihugu bibanye vya Mali na Burkina Faso mu kiringo c'imyaka 2 irangiye. Ivyo bihugu vyombi vyateye ihengamira ku Rusiya nk'igihugu bicuditse. Abakoze kudeta muri Niger bavuze ko batembagaje Perezida Mohamed Bazoum kubera ubuyobozi bwiwe bubi hamwe n'ishavu ryerekanywe n'abanyagihugu ku kugene leta yiwe yavyifashemwo ku vyerekeye ibibazo vy'umutekano vyatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Aba basirikare bakoze kudeta muri Niger kandi baremeza ko Abafaransa bategura kubatera kugira ngo babohoze Perezida Mohamed Bazoum banasubizeho ubutegetsi bwe. Fidel Komeza.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa ntibwemeje canke ngo buhakane ivyo vyagirizo. Yamara leta y'Ubufaransa yemera ko Bazoum ariwe mutegetsi yemewe w'igihugu ca Niger. Ufaransa ishimikiye ku vyerekeye gukingira abanyagihugu bayo n'inyungu zayo muri ico gihugu. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibindi bihugu bikomakomeye harimo Ubufaransa vyari yamirije ingingo y'abasirikare yo gutembagaza leta yavuye mu matora muri Niger. Amakuru yerekeye imigambi y'Ubufaransa abaye umunsi umwe nyuma y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO rifatiye ibihano abasirikare bakoze kudeta muri Niger. Ryaratangaje ko rishobora kurekurira ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare mu ntumbero yo gusubiza Bazoum ku butegetsi. Abasirikare bafashe ubutegetsi bari bagabishije imbere yaho abanyamahanga boba bariko bategura ibitero ivyo vyose bigenewe kubohoza Bazoum, mu kuvuga ko vyovamwo iseseka ry'amaraso n'akajagari. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby yaragiye muri Niger mu mpera z'indwi turangije kugerageza kuba umuhuza. Yatangaje ko yabonanye na Bazoum n'umukuru w'abasirikare bakoze kudeta General Abdurrahman Tiani mu kigoro ko kuraba uburyo bwo gutorera inyishu iciye mu mahoro ku biriko bibera muri Niger. Yamara nta birenga ngaho yatangaje.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Senegal umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Ousmane Sonko araregwa ko yakoresheje imyivumbagatanyo amaze iminsi itatu afunze by'agateganyo, none umucamanza yategetse ko aguma mu buroko. Fidel Niyongabo nanone akomeza.
Sonko anebagura bikomeye prezida wa Senegal Macky Sall yagirijwe icyezi cyo cyaha aca aratabwa mu mbuto umwunganira Oseinu Ngom yatangaje ko hari inyuma yuko aserutse imbere y'umucamanza mushikiriza manza mukuru ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yatangaje ko ubwoko bw'ibyaha bitandatu byegetswe kuri Sonko harimo ibyo yagirizwa ko yakoreye muhiriwe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye byatumye hagarikwa irimo kugeramira umutekano wa leta kwifatanya n'abakora ibikorwa by'iterabwoba n'ubusuma icyaha kigira umunani cyo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma cyariyongeye ku bindi nk'uko abamwunganira babitangarije itangazamakuru ryo ku mugwa mukuru Dakar kuri uyu wa mbere umushyikiriza manza mukuru ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yatangaje ko ibyaha bishasha yagirijwe atasano bifitaniye nivyo yagirijwe imbere yaho ico gihe yaciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 2 ku itariki imwe ukwezi kwa gatandatu igihano yaciriwe ico gihe cyatumye adashobora guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza byatumye haba imyirekano yahitanye abantu 216 kuba Ousmane Sonko anebagura bikomeye prezida Macky Sall byaramufashije kuronka abantu benshi bamushigikiye mu bakiri bato batakaje icyizere kuri leta ihari muri iki gihe
Ministri w'ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje uyu munsi ko Uburusiya bwongereye ibitero bya misile muri Ukraine kubera nayo igaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya Federe nanone
Umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko kubera Ukraine yananiwe mu bitero vyayo byo gusubira kwigarurira ibice igihugu cyo cyafashe iki kishimikira cyane cyane kuvyerekeye gukora ibitero by'iterabwoba mu bibanza by'igisivil Uburusiya ku munsi w'Imana urangiye bwatangaje ko bwasambuye indege zitagira abadereva bita drone za Ukraine zari zije gukora ibitero ku mugwa mukuru Moscow no mu kigobe cya Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka wa 2014 Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingwano yagarutse ku butaka bw'u Rusiya ko uko ariko ibintu byari kugenda mushikiranganda je rw'ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko igisirikare cyafashe ingingo kurushiriza zigenewe kwikingira ibitero biturutse mu kirere no mu mazi abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ibitero by'indege zitagira abadereva za drone Ukraine yerutse gukora ku mugwa mukuru Moscow ari igikorwa cyo kwiheba kubera Ukraine iri kiratsindwa ku rugamba
Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri internet kuri wa3@akadomo radio yacu voa@akadomo.com kuri YouTube na Facebook ho ni kuri VOA radio yacu mukanya kanzunya cyane amakuru y'ibyaga bigari Mu Burundi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura bahagaritse imirimo yabo kuri uyu wa mbere barakajwe n'icyemezo cya leta cyo kuzamura cyane ibiciro by'ibibanza bakoreramo Cherive ndayishimiye yaduteguriye inkuru
Aba badandaza bo mu isoko ya Ruvumera bazindutse berekana kababaro kabo kuri uyu wa mbere bavuga ko bababajwe cyane n'ingingo ya leta yafashwe batabizi
Kabaro dufise uharuye n'ibihumbi 14 twahora turiha ugacyo harura ibihumbi 450 shira ku mapurusantaje nawe turi abene igihugu tukize turumva igiharu cy'amafaranga n'agacamu cyo kumwene igihe n'ukuri ngaha mu isoko ni isoko yo ngaha indani nitwe ngabanyesoko twayibakishije iki nitwe twayishofye amahera
y'aya matore
yiki ni kudunza hejuru icyo twishyoshye mugabo leta ngo isoko ya leta
yari uko tuzora turi hasi samire mu bibanza byo hanze si samire washaka kuhusangana n'umutayu miliyoni 2 ufite none izo si samire kuko tuba dukura hehe ko uri ya bemiro no gusinzira kuva baje ntiturasubira gusinzira muraguma Uyu mudandaza nawe avuga ko yahora ariha amafaranga 100,000 kuri ubu bakaba bamudugirije ko ayashika 250,000
ajeweho ndi 100,000 kupfuyeje none wumva nciye banduje 250,000 ndo n'umutahe mfise ngushika miliyoni 2
Ingingo yo kuduza igiciro gishasha ku mafaranga bahora bariha ku bibanza bakoreramo mu masoko atandukanye ari mu gisagara cha Bujumbura yafashwe mu mpera z'indwi heze. Abo badandaza bahagaritse imirimo yabo bavuga ko bari kubanza gukoreshwa inama mbere y'uko ishirwa mu bikogwa.
Bategerezwa kutugirisha inama bakatubwira ibibazo biri mu isoko hama natwe tukagira icyo tuvuze.
Iyo babyiza baje bakabona umumwe wese ikibazo afise bakabona kwivye bintu byubwira ko bishoboka cyangwa bidashoboka.
Leta yoza ikumvikana n'abanyesho ikaraba none ni leta mbyeyi ikaraba abanyagihugu ngene bameze bato bato kuko nitwebwe leta ishingiye karabwe leta tugabanya mu mayo.
Bifuza ko yongwinga ibanza guhagarikwa hakaba ibiganiro hagati y'abadandaza na leta.
Twabona yuko n'ukuri batubara subiramo ibyo banditse bagahindura kuba kubabona ko kabisa naho twayakuruza kubera ko benshi babayeho badandaza kandi imitaye yabo abantu ntingana usanga abantu bafite imitaye mitoya nayo nk'umuntu afite umutaye muto yariha ayo mafaranga yakuyeho.
Twebwe rero nk'abenegihugu icyo dusaba leta n'ikigo OBR dusaba yuko ingingo bafashe yo kuduza amakori yobangirwa hama bakaza bakatugirisha inama tukagira ingingo dufunditse.
Ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu bwateye busohora itangazo kuri uyu wa mbere nyene buvuga ko bugiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo. Umushikiranganje Martin Niteretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ivyo biharuro bigiye gusubirwamwo.
Tumaze iminsi dukurikiranira hafi imidogo y'abenegihugu cyane cyane abadandaza abo masoko mu gisagara ca Bujumbura amasoko ya leta. Imidogo cyane cyane ufatiye ko amafaranga aba yaradugijwe ku rugero rudasanzwe. Ubushikiranganje bw'intwara hagati ya televiziyo n'umutekano bwafashe umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane mu midogo. Turiho turagira umwihwezo twasanze biharuro bisubiramo neza kugira bavuga ko badukijwe cyane babiharure neza barabe ishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza ata mu midogo.
Umushikiranganje yanamenyesheje ko hari ubundi buriganya basanze bwarakorewe mu bibanza byatanzwe mu masoko bikozwe n'inzego zo mu buyobozi.
Twasanze rero ikibazo cya mbere ubwo budandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza tsafikuri abantu wasanga bafise isho bajejwe haba mu ntwaro cangwa mu bindi bisata byose abafise ijambo ugasanga niyo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagashaka kugenda gukota haba bapangaye. Ibyo rero nube gito twasanze bwarabaye aho indongozi hakutunganiza abenegihugu wasanga bibanza kwitunganiza.
Abo badandaza bavuga kandi ko guhagarika imirimo yabo Bujumbura bizokogwa no mu yandi masoko hamwe atagihindutse mu ngingo zafashwe. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura buvuga ko iyo ngingo yari yafashwe n'uburongozi bw'igihugu kubera ko n'ubundi ikigo OBR ariko kijejwe kwegeranya amafaranga yose y'igihugu bwihereje kwegeranya y'abacuruzi kizoca kironsa meri ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta. Nta bitigira bihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi cha Bujumbura leta irashira habona. Cherive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika turacyari mu Burundi aho ishyirahamwe ONLCP Où est ton frère rirwanya ubucuruzi bwa kirimwe muntu ryemeza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 abana barenga ibihumbi bitatu bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Eloge Wilika neza yasomye icyegeranyo cyaryo.
Iyo cyahamwe bivuga ko abo bana baturuka mu ntara z'umanuko ubushibutseruko n'uburengero hamwe n'uburaruko ubushiburengero n'ubuseruko zose hamwe n'intara 10 nazo ni cyankuzo ruyigi mu yinga rutana y'amakamba rumonge igisagara cy'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura hamwe na Cibitoke na Bubanza. Prime mbarubuke umukuru wa ONSC wa ton frère avuga ko amatohoza ishyirahamwe ryo ryakoze yerekana ko urucuruzwa rw'abantu rukiri impamo mu Burundi kandi ruguma rwiyongera ku murindi uteye akoba.
Umwaka 2022 abana barenga 362 baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'ibihugu cya Kongo. Aho onye muri bihugu cya Tanzania tukaba dusanga ariho hajanyweyo abana benshi cyane. Abana bose hamwe rero batwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania bashika 186,000 bose hamwe akaba ari bice 58% n'uduce 98% ku ijana.
Iryo shyirahamwe rivuga ko ubukene bw'umuryango ahanini ari bwo butuma byorohera abakora ubucuruzi rw'abana kubaresha ariko si abana gusa ubukene bwomora n'abakuze n'icyo kimwe. Emmanuel Sakubu yasuhukiye muri kivu y'umanuko yizeye ubukiriro ariko siko yabisanze amaze kuva muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yaganiriye n'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo w'ijwi rya Amerika akorera Buvira
iyo tugiye guca ingero baradufata abasoda b'abakongomani bakaja kudufunga no kudukubita bakadukubita aha rero twebwe inzara igihe twikire hano kandi turanyagire ko hano badufunga ngo nuko turabarundi ngo nta burenganzira dufise ngo bwo kuza guca ingero
wowe bigize bagufunga
oya hari haba abo bafasha ariko
ababyeyi batari bake n'abana babo batarajanwa kugurishwa bemeza ko babaye ibirara bitewe n'ubukene barimwo umukenyezi wo kumurwa mukuru wa politike Gitega yabwiye ijwi rya Amerika ko abana bataye ishuri kubera ubukene kuri we nta kazoza kababona
yavuze inkuru ikisigoza abana barahebye amashuri haje nihereka abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho
eka n'abandi babyeyi bo mu ntara z'uburaruko bushi burengero biganije ijwi rya Amerika ko ubukene bw'unyurwa n'iduzwa ry'ibiciro bigatuma haba umwiheburo mu bantu
rekare barajyaguye
bararushe harageze aho twifuza komoka tutagiriye tuja
bebwe bishobora kutohera mu minsi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ibikunda
bariho kabisa bariho bararinzana nka benshi mu iki gihe tugezemo
Barukeye yahamagarira ubutungane guhasha abakora urudandazwa rw'abana
mu kubicisha mu nzira zo gukomeza cyane cyane ijya nyabune abajejwe intwaro abajeje ubutungane hamwe n'abajeje umutekano n'abenegihugu amasentare n'amaparike ayegamiye leta y'ubundi yategeka guhagurukira hamwe kugira ngo by'ukuri ashobore guhasha no guhana yivuye inyuma urudandazwa rw'abantu
Isaac niyo nizigiye umunyamabanga mukuru wa komine Buganyuzi ahamaze igihe hacishwa abana bajanwa muri Tanzania avuga ko batamuwe kubafatwa bacuruza abana
barahanwa cyane rwose kuko ntibinahora bihebiranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abapeti babijejwe hanyuma amadosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
mu ishyirahamwe Sojepaye rihamya agateka k'abana mugabo basanga hari n'izindi mvo hejuru y'ubukene zituma abana baja mu irinde ry'ihugurishwa David Ninganza nicegera cy'umukuru waryo
ubwo nageramye ibihano de sanction communautaire ibyo twita mise en quarantaine umuntu bakamucira umukenye ntasubire mu bantu ntasubire kwicara abantu bari batiho barahemuse kubana abantu bari mu ibarabara abantu barabataye ntiwicare mu bantu ntufate ijambo n'ivyo dukwe kugarukana mu kibano hanyuma abategetsi nabo bakamenya yuko batayihera igihugu igihugu kitagira urwaruka kitagira abana ntibishoka abajejwe intwaro abajejwe amashengero nico kizosubiza itoto abo bana nico kizosubiza iteka igihugu ko yirunga ifite abana mu ibarabara kibari gitutsi
mugihe amakungu kuri uyu wa Mungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya rucuruzwa rwa kiremwa muntu leta y'u Burundi ntatangazo yasohoye ku bijanye n'uwo munsi mugabo ku byerekeye ubukene butuma abantu batabakomoka abandi bakemera kugurishwa Perezida Ndayishimiye yatangaje mu kwezi kwa gatatu mu masengesho n'inzego za leta ko adashoboye kubuhagarika Tuzetse abana baje kugurishwa ibigo bijejwe ingo n'imiryango mu ntara icyenda byavuze mu mwaka uheze ko hari abana mu ibarabara barenga ibihumbi ndwi bitewe n'ubukene bwo mu miryango ku wa kane uheze abagabo indwi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu bahanishijwe na sentare y'intara umunyororo w'imyaka itanu n'ihadabu ry'ibihumbi majana abiri na mirongo itanu mu umwe bagiriwe n'icyaha cyo kugurisha imiyabaga muri Tanzania nk'uko amasoko yo mu gipolisi n'abajejwe intwaro yabyemereye ijwi rya Amerika eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore w'umunyafurika abagore bo mu burasirazuba bw'iki gihugu bo bavuga ko uburenganzira bwabo butubahirizwa mu kazi no mu buzima bwa buri munsi muri rusange ni inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera
Insanganyamatsiko yateguwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu munsi yagira giti mugore haranira uburenganzira bwawe kuko urashoboye naho ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru insanganyamatsiko yagira giti twese hamwe guharanira uburenganzira bw'umugore no kurwanya ihohoterwa iryo ryose ni inshingano ya buri wese ngaho ni mucyo tubirwanye. Mu bibazo abagore bavuga ko bahura nabyo harimo gufatwa ku ngufu no kwicwa cyane mu duce turimo imirwano. Uyu munsi urimo kwizihizwa mu gihe raporo zerekana ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarurwa abagore barenga 500 bamaze guhitanywa n'intambara zirimo kubera mu gihugu. Madamu Neema Serutoki Claudine ni uhagarariye ishyirahamwe rishinzwe kurengera inyungu z'umugore n'umwana muri Congo, Prévention pour la défense des droits des femmes et des enfants mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu yemeza ko nta byishimo umugore w'umunyafurika yagira mu gihe ariwe kibuga cy'ibikorwa bibi bitandukanye kuri we.
Hari abagore benshi abapfuye twobarawe na nka 500 tushizeho n'abana ukareba bakorewe ibyamfura mbi ni benshi cyane bageze nko barenze mu 300 kuko hari abo bo tubonaga nabo bandi bajaga barihisha make n'abagore benshi bapfuye kandi banari kuguma kupfa banari kuguma gukorera ibyamfura mbi.
Kuri we uyu munsi wagakwiye kuba kwifatanya n'abagore bari mu kaga cyane cyane abo mu ntara ya Kivu ya ruguru bibasiwe n'intambara.
Umugore buno ndakugarura ibyishimo tucyari muri no mibereho none ugu munsi gwahari wabagore gwaruguru umunsi go kwibuka abo bagore bapfuye muri no ntambara n'abandi bakorewe byamfura mbi n'abo bagore bari mu nkambi tukagubaharira tukatekereza nimba hari wenda bizaba neza tugizute nanga wenda hari tukibutsa na guverinema mu byo yokora kugira tubeho neza.
Ingero ni nyinshi ku bagore bibasirwa niho hoterwa muri Congo. Abandi bahura n'ibi bibazo ni bamwe mu bagore bakora akazi ko mu rugo bavuga ko bahohoterwa mu buryo butandukanye n'abakoresha babo hano mu mujyi wa Goma. Abo radio ijwi rya Amerika ryavugishije bagize bati
hakiza mfanya kazi masiku azishimilike.
Uburenganzira bw'abagore bakora akazi ko mu ngo ntabwo bwubahirizwa be na gato. Usanga basuzugurwa uko babonye. Njyewe hari ahantu nakoraga mu minsi yashize ubwo bose ansaba yuko turyamana ndabyanga. Maze kubyanga mfata ku gahato kuko nta hantu nagombye kumurega. Bibaye bityo rero yanteye inda maze kuntera inda mbura ukuntu nabigenza ahitamo no kunyirukana. Ubwo rero abo bana nibo bahagirira ingaruka.
Victime kukosenye hakuju.
Mitere akazi ngufu wo mwishyirahamwe FEDO kiri haranira uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo yemeza ko imibare y'abagore bafatwa ku ngufu bakora akazi ko mu rugo yiyongera umunsi ku wundi. Abakozi bo mu rugo bahura n'ibibazo byinshi cyane muri iki kinyejana turimo. Ubu twabaruye byibuze abagore n'abakobwa bane bafatwa ku ngufu buri munsi kandi ikibabaje n'ukuntu abakoresha baba aribo bakora ibikorwa nk'ibyo. Iyo mibare twayimenye mu bushakashatsi bwakozwe hano mu mujyi wa Goma gusa. Ubwo urumva mu byaro no mu yindi mijyi igize intara ya Kivu ya ruguru ibikorwa nk'ibyo ni byinshi ndetse hari n'abatabona imishahara yabo. Ibyo biteye agahinda cyane rwose kuko bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo abagore bashyirwa ku mwanya umwe n'abagabo, ariko ubu abagore barimo kuzana umuvuduko cyane muri politiki y'igihugu nubwo imyanya yabo ikiri mike cyane. Nubwo benshi babasuzugura, Victoire Hakizimana umunyapolitiki wo muri Kivu ya ruguru avuga ko abagore bashoboye kurusha bamwe mu bagabo.
Muri politiki abagore barashoboye nkuko n'abagabo bashoboye, uretse ko imbogamizi twe tubona ku ruhande rw'abagore ikiriho surtout muri Afrika nuko abagore bamwe baracyitinya, ariko uretse kuyitinya tuzi yuko bafite ububasha nk'ubw'abagabo bafite ngo izo mbogamizi ziveho kandi abagore bagerageze kutinyuka. Nuko hagombye kuba amahugurwa nk'abayobozi b'igihugu bakajya bategura amahugurwa yo gushiramo abagore babereka yuko ububasha abagabo bafite nabo babufite.
Imibare yatangaje mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bw'abagore yagaragaje ko 80% by'abagore bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategerera icyizere cyo kuba bakora akazi gakorwa n'abagabo. Iyi mibare kandi yahishuye ko 67% muri bo bagira ubushake bwo gukorera igihugu ariko bakagandamizwa n'abagabo ndetse na leta ntibaha umwanya wo kugaragaza ibyo bashoboye. Ubu muri leta ya Kongo imibare y'abagore bafite imyanya haba muri sena no mu nteko nshingamategeko iracyari mike cyane ugereranyije ni yabagabo. Jimmy Shukura ni bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Ijwi rya Amerika uru wambere uru wambere uri gitego
Ijwi rya Amerika tuze hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington DC yakiriye inama ngaruka mwaka yitwa YALI, Young African Leaders Initiative, ihuza rero urubyiruko rwa Afrika. Mukanya naganiriye na Oriane Itangishaka urimo uyidukurikiranira.
Cyane gose Thomas, iyi nama yahuje urwaruka rw'Abanyafurika bashika kuri majani ndwi uno mwaka bahuriye ngahanye i Washington DC mu ihoteli yitwa Omni Sheraton, ikunze kwakira abategetsi bakomakomeye. Rero ubwo rwaruka rw'Abanyafurika bari bamaze indwi zitandatu muri za kaminuza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitandukanye. Mu mpera zazo rero baca baza ngahe i Washington DC mu zindi nyigisho, mu kundi guhura, kundi kuganira, ibyo bita networking. Uno munsi rero twashoboye kuhashika kuri Omni, turabonana na bamwe muri bo. Urwaruka rufite ingufu, imbaraga nyinshi zo kugerageza kubona ibihugu byabo, ibibano byabo bitera imbere, nabo nyine bakiteza imbere, bakageraho bishikanye. Rero twashoboye guhura na bamwe muri bo ngahanye i Washington DC.
Abanyarwanda n'Abarundi barimo ni bangahe bo?
Abarundi bashika kuri batatu, abigeme babiri n'umuhungu umwe. Abanyarwanda nitwamenye igitigiri neza na neza, ariko turazi ko bagera kuri cumi, bashobora kurengaho gato, ariko nabo nyine bashoboye kuhashika muri aya mahugurwa, muri izi nyigisho za YALI uyu mwaka wa 2023. Twongeye no kubonana nabo mu Buganda, nashoboye kugira amahirwe yo kuvugana n'umwe mu bigeme, Jamila Mayanja. Jamila Mayanja yari yaje mu mwaka wa 2015 muri YALI, ariko uno mwaka akaba ashobora kuba umwe mu bigeme cyane urwaruka rushobora kuronka agashimwe gakomeye cyane kitwa Leadership Impact Award. Jamila rero navuganye nawe akanya katari gato, arambira ukuntu yashoboye gukora ibintu bihambaye, agashobora kuza ku rutonde rw'ubwo rwaruka rushobora guhabwa ku gashimwe uyu mwaka. Arafite amahirwe menshi cyane, dushobora kumva ku munsi wa gatatu aribo batoye kugira ngo aronke ako gashimwe. Rero aratubwira yuko kandi ari n'umwe mu bayobozi bamwe mu manama, hari inama yitwa Ignite Talk, aho urwaruka rw'Abanyafurika ruja hamwe rukaganira ibyo bamaze kurangura mu kibano mu bihugu byabo, bakagerageza gufashanya kungurana ibyumviro, kungurana ibitekerezo nk'uko muvuga mu Kinyarwanda. Twashoboye no kugira amahirwe yo kuvugana urundi rwaruka, umusore yitwa Daniel Joshua ari mu bijanye n'ubuvuzi. Daniel atubwira yuko zimwe mu nyigisho yashoboye kuronka muri izi ndwi zitandatu yize hano kuri Howard University ngahe i Washington DC, ari ikintu cyerekeye gushyira imbere abagwayi mu rwego rw'ubuvuzi. Bize yuko gushyira imbere umugwayi ari ikintu gihambaye cyane. Yanatubwiye yuko yashimye cyane kuba na yashoboye kuza ngaha muri Amerika, agahura n'urundi rwaruka rwo muri Afurika, bagasangira ibyiyumviro mu buryo butandukanye. Nibyo rero muri kano kanya tumaze kubona turi ngaha anye kuri Omni Hotel.
Hanyuma Daniel Joshua, utubwiye wakomoka mu kihe gihugu?
Daniel Joshua ava muri Tanzania. Abo twashobora kuvugana murumva ko bari mu karere k'ibiyaga binini bo mu Buganda no muri Tanzania, ariko hariho na benshi muri Nigeria, za Benin, za Mali, bose barahari ngaha. Barishimye, baranezerewe, baserukira ibihugu byabo. Bamwe turabona bagenda bambaye amadarapo kugira ngo berekane iyo baje bava. Nukuri ni ibintu bishimishije kubona urwaruka rw'Abanyafurika bariko baragerageza guteza imbere ibihugu byabo, nabo nyine muri rusange bakaba bishimye no kubona bashaka kuza kugira ngo baganirane natwe, batubwire nk'ijwi rya Amerika, ababwire bagenzi babo ibyo bariko barakora, babatere intege. Mu kanya kari imbere turaza gushobora kumbure gushikiriza amwe mu majwi yabo mu makuru yacu ari imbere, kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo n'ibyo bashoboye kwiga muri aya muri izi nyigisho za YALI Mandela Fellowship.
Ni kuki bayise Mandela Fellowship nyine, kuki bayitiriye Mandela?
Mandela Fellowship mu isanzwe ni programme nyine nk'umuntu yashobora gushika ku kintu gikomeye muri Afurika. Ni programme nk'uko mubizi ya Obama, Perezida Obama yatanguje kugira ngo ashobore gutera intege urwaruka rw'Abanyafurika, ariko kandi ashobore kuvuga ati urwaruka rw'Abanyafurika ni rwo kiraro cy'imigenderanire hagati ya Afurika na Amerika mu bijyanye n'intwaro za demokarasi, intwaro nziza, intwaro zibereye, rero yali ni ishobora gutera intege ugaruka kugira ngo babe abayobozi kumbure nk'abo Mandela yabaye nk'uwo Mandela yabaye babe abantu bashobora gushikana ibihugu byabo kumbure aho Mandela ashobora gushikana igihugu cyiwe kumbure banarenze ngaho ariko babe abayobozi b'intwari bakarorero mu bandi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero banywanyi bacu ahaniho aya makuru twabateguriye ahumurije, mbashimiye cyane ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.